yimwumvanira radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye imbabazi kubera ubwicanyi bwabaye n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu gihugu cye.
Twarahemutse ku mabwirizwa yawe, turihumanya turahohotera agateka ka bagenzi bacu, kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana mubyeyi. Rimwe na rimwe turizizirwa na Sekibi tugatosekaza aka gateka waturemanye.
Perezida Evariste Ndayishimiye wizihiza kuri uyu wa gatanu umwaka amaze ku butegetsi. Abasivili bakomeje kwibasirwa n'intambara n'imvururu ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ntibikubiye muri raporo y'impuguke za Loni zitunga na gatoki ingabo za Kongo FRDC. Hashize imyaka itandatu impunzi z'Abarundi zigeze mu nkambi ya Lusenda muri Kongo, zimwe muri zo zabashije kwiteza imbere zikora umurimo wo gutwara abagenzi.
Mbere byari bikomeye kuko nta munzi n'imwe yagira imoto, kuko benshi batinya ko bamenyekana ko bafite amafaranga ngo buce bagira ikibazo bakica. Ariko impunzi zahisemo kuvuga duti kubera izi ngorane dufise twica twareka turaguza imoto. Tunubwo imoto nyinshi ari z'abakongomani, ariko no mu ikambi hari moto kandi zitari munsi ya 80.
Umwe mu mpunzi z'Abarundi utwara abagenzi kuri moto, Laurent Bagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire, yagarutse mu gihugu cye kuri uyu wa kane nyuma y'imyaka 10 afungiye ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha bwirahe rwamugize umwere. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Mwiriwe Veniste, mwiriwe nawe muteze amatwi muri aka kanya. Tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo yatahutse mu gihugu cy'amavukiro ejo ku munsi wa kane, inyuma yaho yegerejwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI, inyuma kandi y'imyaka hafi 10 yaravuye mu gihugu. Laurent Gbagbo yavuye mu gihugu mu 2011, inyuma yaho yankiye kwemera ko yatsinzwe mu matora, ibyaciye bitera intambara bituma aca ahagarikwa. Gbagbo yatahutse avuye i Brussels mu Bubiligi, aho yaba kuva yejejwe na CPI mu 2019. Perezida Ouattara atwara Cote d'Ivoire yarafashije mu itahuka ryiwe mu kumuronsa pasiporo y'abadiplomate, amwemerera kandi no kuzomuha uturusho duhabwa abahoze ari abaperezida n'icyubahiro kimukwiye. Muri Afurika kandi abanyagihugu ba Ethiopia biyandikishije kuzotora, bari mu myiteguro yo kwitabira amatora ategekanijwe ku munsi wa mbere. Abonwa nk'igipimo ku mushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed, kuko azoba abaye ya mbere kuva ashitse ku butegetsi mu 2018. Uzoba ubaye bwa mbere kandi inyuma y'imyaka itandatu abanyagihugu batora abashinga amateka n'abakinguza amateka ku rwego rw'igihugu hamwe n'urwego rw'intara. Abakandida barenga 8,000 bava mu migambwe 49 nibo bazoba bari muri ayo mahiganwa. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yitezwe ko azogumana intebe yiwe muri aya matora, naho yagirizwa ko yateje intambara mu ntara ya Tigre.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu makungu, abantu baharurwa mu macumi bakora muri ambasade ya Leta Zunze za Amerika muri Afghanistan baranduye COVID-19, bituma abategetsi ba ambasade bahagarika imirimo nka yose muri iyo ambasade. Abategetsi bavuga ko umuntu umwe amaze gufa, abandi 114 bashizwe ahabonyene, abandi barembye cyane barungitswe kuvurirwa muri Amerika. Irigurirana ry'uwo mugera ibaye mu gihe Leta Zunze za Amerika iri kwirakura abasirikare bayo muri Afghanistan inyuma y'imyaka hafi 20 bari mu ntambara muri icyo gihugu. Abandura COVID-19 bashasha muri Afghanistan bariyongereye cyane mu ndwi ziheze. ivyateye ubwoba mu gihe gisata cy'amagara y'abantu atako cifashe kubera cyasinzikajwe n'intambara. Ibihugu birenga 30 birongoye ku isonga na Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane byasezeranye kuzotanga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 500 z'amadolari yo gufasha impunzi z'abanya Venezuela bahunze imvururu za politike. Aya makuru yashikirijwe n'igihugu cya Canada ejo ku munsi wa kane. Umushikiranganji wa Canada ajejwe iterambere mpuzamakungu Karina Gould yavuze ko amafaranga yemewe azogira impinduka zikomeye ku buzima bw'impunzi z'abanya Venezuela hamwe n'imiryango yabakiriye mu bihugu bahungiyemo. Hafi abantu bangana imiliyoni 6 bahunze Venezuela, igihugu kimaze imyaka 8 ubutunzi bwarasubiye inyuma, cyinjiye mu mvururu za politike mu kwezi kwa mbere 2019 igihe umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Juan Guaido yitangaza ko ari we mukuru w'igihugu.
Urakoze Ado Yezibi Higirimana. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Hashize umwaka Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ageze ku butegetsi mu gitambo cya misa turiwe kuri uyu wa kane muri Katedrale y'umurwa mukuru Gitega. Nyuma y'iminsi 3 y'amasengesho, Perezida Ndayishimiye yasabye Imana imbabazi kubera ubwicanyi bwabaye n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu gihugu cye. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Archevêque Simone Ntamwana atwara diyoseze ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira ingufu mu kubahiriza agateka kazi na muntu ikiremwa c'Imana. Musenyeri Ntamwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara.
Ndabingize mwese rero nk'umuvukanyi wanyu ku izina ry'abavukanyi banje bose, abahutu, abatutsi, abatwa. Ndabibwira mwebwe bene icyubahiro, mukuru w'igihugu cyacu, mwebwe leta, mudufashe, mudukunde, mutadutoranya, ahubwo mwegeranya, mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye. Hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe Abarundi. Ukure kuriranira no gusubiza hamwe indandende, gukumirana ukurya abandi baraba, abandi bariko barishwa n'inzara bakicwa n'indwara twukijije, maze igihugu cacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu.
Ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze niho Ndayishimiye yatangura ikiringo c'imyaka 7. Mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza, maze asaba Imana imbabazi ku vyaha vyakozwe harimwo ubwicanyi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu.
Dawe mwiza, turagukengurukiye kutahevye abana bawe aribo Barundi naho turi bigaba. Ntitwari dukwiye no kuza ngaha imbere y'inyonga zawe. Twarahemutse ku mabwirizwa yawe, turihumanya, turahohotera agateka k'abagenzi bacu, kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana mubyeyi. Rimwe na rimwe turizizirwa na sekibi tugatosekaza aka gateka waturemanye. Turabibugwango, turankana, turatotezanya mbere, tutanakwibagira, tukirukira izindi mana mu bapfumu. Turahumanya igihugu cacu mbere indongozi nizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza. turagusavye uduho mutima wo kurekuranira
ico gisabisho perezida Evariste Ndayishimiye yacerekeje no kubandi bamufasha gutwara abasabira ko bose nyera ku mugozi umwe kuneza abanyagihugu bose atakuvangura
na jewe nyene ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore ariko dawe na urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshye ndagukengurukiye ko wampaye abamfasha ubwo butumwa nawe ndagusabye uduhe umutima umwe dukore twumvikana tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cawe abafise umutima wo kwihora uhoshoroke abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutakisubirako kuneza bene gihugu
ivya president Ndayishimiye yadomye ko urutoki abaharaniye agateka kazina muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa naho Imana yoba yabagiriye ikigongwe Anshele ndiko yagize kuri mikro y'ijwi rya Amerika atwara rigiteka ubyahunze igihugu rikora amatohoza muri ico gisata amatohoza yanashimangiwe na raporo ya leta ya Amerika mu kwezi kwa kane uno mwaka
ko umukuru w'igihugu yatura imbere ishengero n'abakozi b'Imana asaba ikigongwe kumabi akoregwa abarundi ku munsi ku munsi n'intambwe mugabo tukagira tuti ivyo ntibikwiye twere icyo dusaba nuko yoterindi ntambwe abo bantu bakora yo mabi bagahanwa ubutungane bugakora abo bantu bakora ivyo atumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwa ni naho nuvuga igihugu cy'u Burundi cyogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurirana n'imizi ukudahana
uyu mwaka wa mbere uheze Ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera nkuru nziza mu kibanza ca mbere c'imboneza y'amaho aha Archeveque Simone Ntamwana arabakebura
ku mwashatsi gushira Imana imbere rero ni mucakenge mutere ku muntu ariwe mwana w'Imana mu kibanza cy'iteka kimubereye sikiriya oyaye ni cakamiri
kuri uyu wa gatano niho mwaka uzoba wuzuye neza Ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Raporo y'impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu bikomeje kwibasira abasivili izo mpuguke ariko ziranatunga agatoki igisirikare cya Kongo FARDC kukwishora mu bikorwa by'ubusahuzi ubushabitsi butemewe bw'amabuye ya gaciro no kwica abaturage zikekaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yasomye ibikubiye muri iyo raporo.
Ni raporo ndende yibanda hanini ku ntare eshatu Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo na Ituri zigaragazwa ko zabaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo niva mu bihugu by'amahanga. Iravuga ku bikorwa byabaye kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2020 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka. Nko mu ntara Kivu ya ruguru na Ituri, iyi raporo iragaragaza ko hakorera cyane imitwe yitwaje intwaro ya ADF, NDCR Kodeko, FPIC na CMC ikavuga ko hanini ubushobozi iyo mitwe ibukura mu birombe by'amabuye y'agaciro bibarizwa mu duce igenzura ndetse no mu bucuruzi bw'imbaho n'ibihingwa ngengabukungu nka kakao ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko Izi mpuguke za Loni ziravuga ko mu gihe zamaze zikora imirimo yazo zagiye zibona amakuru y'ihohoterwa ryo mu rwego rwo hejuru imitwe yitwaje intwaro ikorera abaturage b'abasivili kuva mu karere ka Beniho mu ntara ya Kivu ya ruguru kugera mu majyepfo y'intara ya Ituri mu karere ka Irumu Iyi raporo igatunga agatoki umuyobozi w'inyeshyamba za ADF Bwana Seka Baruku kuba nyirabayazana w'ibyo bikorwa birimo ubwicanyi ubusahuzi gusambanya abagore ku gahato no kwinjiza abana mu mitwe y'inyeshyamba mu gihe ibitero bya ADF ku basivili byakomeje hirya no hino mu karere ka Beni no mu majyepfo ya Ituri izi mpuguke ziragaragaza ko agace ka Ruwenzori katibasirwaga n'ibitero bya ADF mu bihe byahise kuva mu kwa gatandatu k'umwaka ushize kibasiwe mu buryo budasanzwe Kubakoze raporo aho hamaze kugabwa ibitero by'izo nyeshyamba nibura 50 bimaze guhitana abagera kuri 250 no gukura mu byabo ababarirwa mu bihumbi izo mpuguke ziravuga ko nubwo ibikorwa by'ingabo za leta ya Congo FARDC n'ingabo z'umutwe wa Loni MONUSCO byashegeshe cyane izo nyeshyamba za ADF muri ako karere izo zongiye kwisuganya zinjiza abarwanyi bashya zuba ku buryo zibonamo ubufasha ari nako zigaba ibitero bikomeye bitunguranye by'ibisasu bya mine mu kugerageza guhangana n'ibitero by'ingabo za leta ni za MONUSCO impuguke zivuga ko amakuru zavanye muri bamwe mu barwanyi bitandukanyije na ADF ndetse n'abaturage izo nyeshyamba zari zarashimuse agaragaza ko izi nyeshyamba zibona intwaro binyuze mu kugaba ibitero no gusahura ibigo bito n'ibirindiro by'ingabo za leta cyo kimwe no kuzigura mu buryo bwa magendo mu bihugu byo hanze ya Kongo aho zimwe zambutswa ziciye muri Uganda. Hari n'ingeri raporo itanga nk'imirwano yashyamiranyije inyeshyamba za Codeco n'iza FPIC muri teritwari ya Irumu na Jugu ho muri Ituri zirwanira kwigarurira ibirombe bya zahabu. Mu bitero gihanganamo n'imitwe yitwaje intwaro ariko iri tsinda ry'impuguke rivuga ko ryagiye ribona ibihamya by'uko igisirikare cya leta ya Congo FRDC cyagiye gikorera ibikorwa by'urugomo abaturage b'abasivili. Aho ngo ni nkaho izo ngabo zishoye mu bikorwa by'ubwicanyi no gufata ku ngufu abaturage bo mu bwoko bw'abarendu n'ababira bo muri teritwari za Irumu na Jugu ho muri Ituri. Abo muri ayo moko yombi ngo zabakekagaho gukorana n'inyeshyamba za Codeco ndetse n'iza FPIC. Iri tsinda kandi rivuga ko ryanabonye ibihamya by'uko abasirikare ba leta bagaragara cyane mu bucuruzi bwa zahabu muri izo teritwari zombi ndetse no mu yamambasa aho amakoperative y'abacukuza akorana n'ibigo by'abashoramari b'abashinwa.
Ibyo ni bibera mu ntara ya Kivu ya Ruguru ndetse na Ituri. Mu ntara ya Kivu yepfo ho iyo raporo ivuga iki ku mitwe y'inyeshyamba ziharwanira Temistocle?
Iyi raporo ivuga ko nubwo umutwe wa Mai Mai ya Kutumba uyobowe na William Amuri ya Kutumba wagiye ucika intege ariko kiri mu igaragara cyane muri iyo ntara aho ufite n'ibirindiro mu ntara za Tanganyika na Maniema. Uwo nawo ukabukura mikoro mu nkunga uterwa n'abaturage bo mu bwoko bw'ababembe b'imbere no hanze ya Congo mu bucuruzi bw'imbaho mu birombe bya zahabu no mu misoro yo mu burobyi. Ku kibazo cy'intambara zo mu misozi miremire ya Mwenga, Fizi na Uvira, izi mpuguke zivuga ko zashoboye kuganira n'abatangabuhamya hafi ijana. Abo bari mu byiciro binyuranye harimo abahoze ari abarwanyi mu mitwe ya Twirwaneho na Gumino y'Abanyamurenge ndetse n'abo mu mitwe ya Mai Mai y'Ababembe. Harimo kandi abaturage b'abasivili bagizweho ingaruka n'izo ntambara, abategetsi bo mu nzego z'ibanze, imiryango itari ya leta, igisirikare n'igipolisi cya leta n'abandi. Iri tsinda rivuga ko abo barigaragarije ko icyo kibazo cyafashe intera kuva mu mwaka w'2019. Aho hakaba haragiye haba ibitero birimo n'ibigamije kwihorera hagati y'imitwe yitwaje intwaro yegamiye ku moko atandukanye atuye muri utwo turere. Ku bakoze raporo, ibyo byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili, abandi basambanywa ku ngufu, isenywa ry'imihana myinshi, ubusahuzi bw'inka, uba bavanywe mu byabo batari bake bakaba barahungiye ahitaruye aho bari batuye, cyane cyane mu bice bya Minembwe, Mikenge ndetse na Bijombo. Izo ntambara iri tsinda riragaragaza ko ziterwa inkunga n'abo mu moko ashyamiranye baba bari imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni ukuvuga Abanyamurenge ku ruhande rwa Gumino na Twirwaneho ndetse n'Ababembe, Abanyintu, Abafuriru n'Abavira ku ruhande rwa Mai Mai. Iyo raporo y'impuguke za Roni ishinja impande zihanganye ibikorwa bya kinyamaswa birimo kwica mu buryo buteye ubwoba abaturage b'abasivili, kubasambanya ku gahato no kwinjiza abana mu gisirikare. Ikavuga ko hakomeje kumvikana kandi imvugo zihembera ubwicanyi n'urwango hagati y'amoko ashyamiranye. Aha muri Kivu yepfo kandi iyi raporo iragaruka ku bikorwa by'imitwe y'inyeshyamba z'Abarundi ya Red Tabara na FNL. Umutwe wa Red Tabara, iyi raporo ivuga ko ufite abarwanyi babarirwa muri 300 bose b'Abarundi baba bakorera mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Uvira. Uwo ngo ufatanya mu bikorwa bya gisirikare n'umutwe wa Mai Mai Irunga. Ni mu gihe umutwe wa FNL uyobowe na Loise Nzabampema wahoze ukorera mu bice bya Uvira ndetse na Mwenga kubera ibitero by'ingabo za Congo waje guhungira mu mashyamba ya Nabombe na Nyaburanda. Izi mpuguke zirasoza raporo yazo zisaba leta ya Congo ndetse n'umuryango w'abibumbye kongera ingufu mu bikorwa bigamije kurinda abaturage b'abasivili no guhangana n'iyi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo. Zirasaba by'umwihariko leta ya Congo kugira icyo ikoze mu kwamagana no gukumira imvugo zihembera ivangura n'inzangano mu batuye mu misozi miremire y'intara ya Kivu yepfo. Ibyo bigakorwa bo zigaragayeho bakurikiranwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Izi mpuguke zirasaba kandi leta ya Congo gukora amaperereza ku bantu ku giti cyabo barimo abasirikare n'abapolisi bayo ku ruhare rwabo mu guhonyora uburenganzira bwa muntu.
Urakoze Temistocle Mutijima kuri raporo y'impuguke za LONU kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara ikaba ivuga ko intambara n'imvururu ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'icyo gihugu bikomeje kwibasira abasivili. mugihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki kugira ngo hizihizwe umunsi mukuru w'impunzi ni ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatandatu zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko mu myaka 6 zihamaze zateje imbere umurimo wo gutwara abagenzi mu nkambi ya Rusenda honyine hari za moto zirenga 80 inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo
Emmanuel Ntirampeba numwe mu mpunzi z'abarundi zifite moto ikora umurimo wo gutwara abagenzi Rusenda Uvira na Baraka avuga yuko kuva bagira muri inkambi mu mwaka wa 2015 bateje imbere ugwego wo kwiyunguruza binyuze kuri za moto baguze
hano iwacu mu Rusenda kwiyunguruza muri 2015 byabigoye cyane aho twashikanga hakuko umuntu yaraje kuyabara kaburi moto ukabona imoto ivuye barakirengana ariko byukuri ngahi iwacu nta moto yari ihari cyangwa se wabona ka moto kakagoshikana isanza wagira isanza ukaburi moto ishora kuba yokungurutse uyu munsi byukuri ntushobora kuburi moto guko bonye nibo bakwinginga bakakubwira ati tugende kuko biboneka ko ivyunguruza abantu cyane cyane nk'imoto nizo dukoresha cyane ziboneka ngahi wacu
ubu mu kambi ugereranyije ubona hari nka mu mutanga na gute
byukuri ugerageje kuraba mu Rurinda mu Rusenda mu Gatunguru ntago ho bahabuze nk'imoto nka 80 z'impunzi zoba zariyungunganije mu kugira zironke ngaha
aha muri iyi nkambi ari impunzi z'abarundi zirenge mu 30 usanga hari ziza zijya gukora imirimo y'ubuhinzi ubucuruzi ndetse n'uburobyi kugira ngo zibone amafaranga yo kugura za moto Alphonse Bigirimana yaguze moto avanye mu buhinzi bw'itomate n'intoki
amafaranga kugura moto no kwidebriya urazi ko hari usanga bakora ubuzi butandukanye usanga arabarimye hari usanga arabuzi busanzwe kukubuzi ari bwishi usanga umuntu ariko arayabukuno aho yo kwiyunganganya kugira arabikuyogora akukuma kaka moto kamufashe
imwe muyigura ngahe moto
moto imwe ari shasha ni 1300 dollars mugabo ari okazio ari gwironga kuri 500 dollars
usibye kuba izi mpunzi zitunza ama moto kubwinshi zitangaza yuko zatumye n'abakongomani wo mu Rusenda nabo batinyuka batangira kugura za moto
bere byari bikomeye kuko nta munzi nimwe yagira moto usanga ari n'umukongomani ayifise nawe nyine ugasanga n'uyu baraka ugasanga no kuko benshi batinya ko bamenyekana ko bafise amafaranga ngo buce bagira ikibazo bakica ariko impunzi zahisemo kuvuga duti kubera izi ngorane dufise twica twareka turaguza moto none rero n'abakongomani ubwo bari bafise nabo barabuvamo ubu nabo baragura ama moto nubwo imoto nyinshi ari z'abakongomani ariko no mu ikambi hari moto kandi zitari munsi ya 80
nubwo ama moto yiyongereye mu Rusenda bamwe mu bagenzi bakora ingendo bakoresheje za moto Rusenda Uvira bavuga yuko bahangayikishijwe n'imihanda mibi banyuramo Ndayishimiye Pascal ni impunzi ikunze gukora ingendo ikoresheje moto
uva ngaha mu Rusenda ugiye Uvira mufata imoto imoto muyifata muri abantu babiri mukagenda mugashika ahantu ha mbere mugafata ubwato mwashifata ubwato mukariha amahera kuri banyira ubwato mukagenda mukururuka mujana n'umumotari ni moto mu bwato bumwe mugashika mugafata imoto kandi mukagenda urundi rugendo rutoyi mugasubira gufata ubwato bugira kabiri naho muri hamahera na nyiri moto hamwe ni moto aho usanga mu bwato bumwe harimo imoto zitatu n'abantu barenga 30 ugasanga ni ibintu biteye ubwoba hamwe mugize isanganya yaratana icoza kubarokora
ubusanzwe umuntu ufite moto muri inkambi ikora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu ku munsi umumotari yishura amafaranga 14,000 y'amakongomani kuri nyiri moto usibye ugwego wo kwiyunguruza impunzi zo mu Rusenda zateje imbere n'ugwego rw'uburobyi ndetse n'ubuhinzi Verace Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye epfo
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda dusubire mu Burundi mu ntara ya Cibitoke mu makomine ya Buganda na Rugombo havugwa ikibazo kibura ry'amazi mu baturage ndetse no mu bigo by'amashuri n'amavuriro aho bashobora kumara ukwezi batarabona amazi aboneka kure kandi akagurwa henze ni inkuru ya Desire Hatungimana
Muri komine Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu baho bavuga ko bashobora kumara ukwezi atanye marikorotse mu ibombo abafise amagare nibo bavyungukiramwo bagoma banyuragiranwa bahetse amabido atandatu canke arenga baja kurondera amazi yo kudandaza. Babwira Ijwi rya Amerika ko ibido imwe bayigurisha hagati y'amafaranga y'amarundi 400 na 500. Abanyagihugu bo muri izo komine si benshi bashobora kuronka amafaranga yo kwama bariko baragura ayo mazi. Niyo bishitse bagura yo kunywa gusa, ayandi bakavoma mu nzuzi za Kaburantwa na Nyamagana, amazi bimeza ko ari mabi. Bamenyesha ko ubwo bukene bw'amazi batabona uko bagiye kubugira na riri gice ryashitse. Basaba barongoye gutorera umuti icyo kibazo.
Baducira amazi, amazi yabaye indansi, dusigaye tubyuka saa cyenda y'ijoro guhiga amazi. Ubu nta mazi aharimo n'umuci ibitoki iwacu. Uratinduka mu gitondo ukavoma Nyamagana, tomboye ukaronka n'akabido kamwe ko kunywa canke agasenki. Udafise ubwo bushobozi nabwo urumva ucawumva ingene bigenda.
Ikibazo cy'amazi ngaha ku murwa mukuru wa Cibitoke, turafise ikibazo cy'amazi cyane. Amazi ntaboneka kugira icumi n'iryo cumi na rimwe hoho, nta n'umunsi n'umwe bigira baronka n'intoya. Ego mu Cibitoke amazi yaharagoye. Kugira turonke amazi nk'ubu twebwe ngaha mu Rusiga, Nyamagana niyo dusigaye dukoresha.
Ikibazo cy'amazi by'ukuri kiratugoye cyane cyane rwose. Tukavuga ati none iki gisagara y'ikomine yacu ntigira abantu bajejwe ikintu kibazo cy'amazi. Usanga tuko turajya kurondera amazi, amazi mabi, usanga abana bariko baragwara. Dufate nk'umuci ubuhoho, tugiye guhangayika cyane n'amazi. Barakwiye kuraba natwe bakakidufashamo.
Amazi arangora cyane ku buryo turinda gufata nk'ibirometero 5 kugira tuyashikane. Nkaje wiyo ndayatuma ibido ndayirihira amahera 500. Gira mesi rero canke noge biragorana, nta bica bituzanira ingwara mbi zakorera macinya n'ibindi. Igituma leta yushyiramo ingufu kugira amazi aboneka bimenshi.
Musitanteri wa komine Buganda Hakizimana Pamphile amenyesha ko icyo kibazo akizi neza, ariko asaba barongoye kwihangana kuko komine arongoye yonyine itovyishoboza. Asaba ababishoboye gufata mu mugongo iyo komine abanyagihugu babo bakava muri ibyo bibazo.
Twaragerageje kugenda mu bibanza no mu makomine yandi, turashika nko muri Mugina. Muri Mugina twarabonye ko hari amazi menshi, ariko turaraba uburyo bwo kuyashikana nga muri komine n'uburyo bwanda ntabyo bashobora. Naho hiri imyaka 2 cyangwa 3 atakindi gikorwa turiko turakora twegeranye uburyo gusa kugira ngo tuzoshikana amazi muri komine Buganda. Nibyo kubunda byogorana. Hariho n'amasoko amwamwe asaba kunagugwa aho bita muri Kabungubungu, ni muri Mubwika umutumba wa Muzenga, ko hari amasoko ashika kuri 5 ariko muri yo hakora kabutaje imwe. Twaragerageje kuraba ko komine yo byishoboza ikanagura ayo yandi, kuko amazi ariho hoho ari isesa, ariko naho nyine twasanze bitokunda kuko muri devi twakoze ni devi yababa imiliyoni 90.
Ubwo bukene rero ntiburangwa mu banyagihugu gusa, kuko no muri lise ya Cibitoke ikibazo cy'amazi kirahari. Abanyeshuri bagomba bazunguruka mu gisagara n'utubido tw'amalitiro 5 baraba naho boronka na makeya. Uwo n'umwe muri abo banyeshuri amenyesha ko ubwo bukene buzotuma haduka indwara zifatiye ku isuku rike n'umwimbo mwishuri ukagabanuka kuko bata umwanya munini bahiga amazi.
Twebwe ngaha kuri lise turafise ibibazo by'amazi, ni ukuvuga ubu haraciye ikiringo cy'ukwezi kose tudafise amazi ngaha mu lise. Ni ukuvuga iyo dusohotse ku ishuri duca tugenda kurondera amazi nk'uko nyine duhaniye ngaha mvuye kuvoma tukaja mu ikaritie kurondera ya amazi. Amazi ni ikibazo, baca badusaba amafaranga amahera 50 y'ibido, kandi natwe turaza abantu tuba turi mu ishuri nta mafaranga tuba dufise, tuca tugora ababyeyi biki n'ibiki. Nimbagerageze mudushikira imbere leta itwongere duha amazi ngaha birise, nimba ari amatiyo yacitse nimba ari biki badusubiriza amazi mwirishe, kandi byo dufashe. Kuko urabona kuri arutoze wiriwe mu bantu benshi, urabona ko gica kibi kibazo. Twasaba leta rero iduha amazi.
Mu gisata kijejwe amazi Regidezo muri iyo ntara, umwe mu bakozi b'iryo shyirahamwe atashimiye kuvugira kuri mikro zacu, amenyesha ko ubwo bukene bw'amazi ahanini buva ku bintu bikuru bikuru bibiri. Ibisagara biguma vyaguka, abashaka amazi bakaba benshi, be n'ibigega vy'amazi vyononekaye mu gihe cy'imvura ubu biriko birasanurwa. Amenyesha ko bisaba uburyo bwinshi n'umwanya uhagije. Agatera kama abajejwe intwaro ko n'igihe ayo mazi yosubira kuboneka bwo kwigisha abo barongoye kuyabungabunga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha buri munsi kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mukomeje kuba benshi mukurikira Radio Ijwi rya Amerika buri munsi ku migabane yose y'isi. Mbifurije umunsi mwiza cyane cyane abizihiza abazi n'ababo batagatifu, abo ni abitwa ba Leonce, Leoncia, Leontine na Lionela, mube abahamya b'urukundo. Mwari kumwe.